Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru. Hari Abarundi gushika ubu bataratahura ukuntu intambo y'intore yegukiye igihugu kibanye cy'u Rwanda mu bijyanye n'itunga ndangakarangana kabakabwa ku isi n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO. Bamwe muri abo Barundi bidoga n'umugwi ndangakaranga utamba intore wo mu ntara ya Kirundo, aho ubushikiranganji bujejwe ibijyanye n'imico kama bwemeye kugira icyo buvuze. Hanyuma hari ubusuma bumaze iminsi bukorwa mu mirima cyane cyane y'ibiraya ku mitumba imwe imwe ya komine Rutana mu bumanuko bw'igihugu, abaho ubu bafise ubwoba ko bushobora gutandukira n'imirima y'ibindi bitegwa. Abajejwe intwaro gushika ubu bahamagarira abo barimyi kwirarira. Iyo umuntu anyurujwe yari mu ndege byobazwa ubwa mbere ishyirahamwe ryagurishije itike y'iyo ndege, n'igisabo cya bamwe mu bashinga amateka b'u Burundi ubu bafise amakenga ko leta yo bitaremeza amasezerano abiyunguruza n'indege yo bakingira ibyaha bene ibyo. Murabimenye iminsi yose ya mbere turabashikiriza inkuru ijyanye n'inkino. Iyo umunsi tuvuga ku mugambi mushasha w'inkino zidakumira icyo bita sport unifié mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo byose ni muri aya makuru hagarariwe na Kerine Bizindavye mu buhinga bw'ivyuma. Irijwi ni Odiron Nkejimana mu kanya mu yarambuye
Radio Indundi Culture.
Nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru. Nkuru z'ano makuru, hari ubusuma bumaze iminsi bukorwa mu mirima muri zone na komine n'intara ya Rutana. Abarimyi baho bavuga ko imirima y'ibiraya ari yibangamiwe, bakagira ubwoba ko n'ibigori byimirije kwera bishobora kwibwa. Nk'uko urwego rujejwe intwaro rwo muri ico gice ruremeza ko hari bamwe mu babukora bamaze gufatwa buhamagarira bene imirima kuyirarira. Claire Yakankundiye.
Abo banyagihugu bo mu gacimbiri birongozi bidoga ko haheze iminsi ibonekeza ubusuma bwo mu mirima. Uyu akavuga ko hibwe cyane cyane imirima y'ibiraya.
Abandi ko bafatanyije bafite imetero nka 5 kuri 5 barahantu nyine byari byakunze ubona ko ushobora kurangura twangira bikuri wagaratwaye n'ibiro bishika ku 200. Narundi mu cyumba bigiye ko imirima ishira kuri 3 imwe batwaye mu cyezi cy'ubundiraho mu baraburanduye nyine barasoroma bikwiye kuri natwe turi ku mutumba wa Rutana nyine.
Abo banyagihugu bakavuga ko bafite impungenge ko n'imirima y'ibigori iri mu kwera ishobora kwibwa.
Twarashishikirije umukuru w'umutumba yaratubwiye yuko ishobora kuba kwihagurukira turarindiriye ibigori bigire twere kubera n'iyo mirima tukavuga kwihagurukira.
Bagasaba ko ababijejwe bogira icyo bakoze kugira imirima yabo y'ibigori iri mu kwera ntize yibwe.
Bagafashaga na komite z'umutekano zisanzwe zihari bararaba imirima y'abanyagihugu bakayigenda.
Uburongoye zone ya Rutana Yves Itangishaka avuga ko ubusuma bwabaye mu mpera z'indwi iheze atabwo aramenyeshwa, ariko akavuga ko hari abamaze gufatwa bivye mu mirima muri ino minsi.
Umutekano muri rusange wifashe neza mu ndwi iheze, cyo gihe nacyo ndamenya ubusuma bwikubura mu kabo gihugu yiriye, ariko hariho nk'umuntu acashobora kuvugisha imvugo ndenza rugero n'abantu novuga ati itoka zoba zarabaye twarabafashe muga ntihari mu ndwi iheze.
Hambavuye umutumba Birongozi, imitumba Kayove na Rongero iravugwa ko ubusuma bwo mu mirima. Abo banyagihugu bagashikiriza ko zimwe mu ndongozi zabasavye kuza bararira imirima yabo.
Claire Yakankundiye, tugukengurukire. Bamwe mu bashinga amateka bavuga ko bafise amakenga hamwe Burundi bwa butaremeza yandi masezerano mpuzamakungu akingira biyunguruza n'indege, biri mu byo bashikirije kuri uyu wa mbere mu gihe inama nshinga amateka ariko yiga integuro y'itegeko rigenga isezerano mpuzamakungu rigwanya kunyuruza canke guhindura inzira z'indege. Abo batowe n'abanyagihugu babona ko wakorewe bene ivyo vyaha vyobazwa ubwa mbere ishirahamwe ryagurishije itike y'iyo ndege. Umushikiranganji ajejwe ivy'ubudandaji n'ingenzi yari umutumire muri iyo nama nshinga amateka arahumuriza ko iyo ntegura ije gukosora utwo tugorane. Diodone niyo yanzigamiye yakurikiranye ibikorwa by'iyo nama nshinga amateka, atubwire ku muriri.
Mu gihe Burundi bwa bwateye umukono kuri iryo sezerano muri ruhumu umwaka w'1971 ariko gushika ubu rikaba ritari bwemezwe. Umushikiranganji mu bidajejwe harimo ubudandaji ariko asigura imvo n'imvano y'iryo tegeko, yavuze ko kuryemeza bifise akarusho ku bihugu bigize uwo muryango kugwanana inkozi z'ibibi ziba zifashwe muri ivyo bikorwa bigayitse. Ariko bamwe mu bashinga amateka bafashe ijambo ibaza nimba hari andi masezerano Burundi bwateye ku mukono akingira abiyunguruza n'indege. Aha uyu afatira ku vyabaye muri kimwe mu bihugu bibanye.
kibazo chanje ni iki havugwa amasezerano y'abanyuruzi ndege ariho hoba hariho ayandi masezerano yatewe ko igikumu no Burundi akingira abantu banyuruzwa n'indege muribuka mu gihugu kibanye ko ari umuntu yari ko aratembera mu bindi bihugu hanyuma yisanga ari Kigali ivyamworoheye ko no gufunga umengo yaciye afunga Burundi bwo babwarayemeje
umukuru w'inama nshinga mateka wabona ko mu gihe uyunguruza akorewe mwe n'ivyo vyaha uzobaza ubwa mbere ari iryo shirahamwe giyo ndege kugira rimurenganure uyu ni Daniel Gerard ndabirabe
umuntu aratanga amahera ariko kompanyi y'indege nayo ikiyangaje ko umuntu imushikana yategerezwa kuja uko byumvikana nimba umuntu bamudeturnye ubundi cyumvikana uwa mbere abazwa ni kompanyi y'indege nawe byagenze
umushikanganje mu byajejwe hari mu budandaji yemeza ko kwivyo biva ku busamaze bwuba yiyunguruje Marie Chantal ni jimbere ariko avuga ko iryo tegeko rizoba rije gukemura ivyo bibazo
byo byuko umupasaje ashobora kwisanga mu kindi gihugu kudukuri hari gihe habaho uvuga ubusamaze nta muntu umwe bashobora guhindurira inzira kuko umuntu yurira indege afisi yagiye hanyuma bagaheza bakamurukiriza iyo ategereza kururukira
itegeko nimero imwe agakwego 27 ryo kuwa 29 kigarama 2017 risubamwe igitabo mana vyaha mu ngingo zaryo z'amajana 641 n'amajana 642 zirerekana ibihano bihabwa abanyuruza canke abahindura inzira z'indege
nayo mu bijanye n'imico kama mu gwindanga karanga utamba intore mu ntara ya Kirundo usaba ubushikiranganje bujejwe imico kama mu Burundi gukirikirana icatumye intambo y'intore yo mu Rwanda yemegwa kubitunga ndanga karanga ntakabakabwa kwisi nishirahamwe mpuzamakungu UNESCO uvuga ko intambo y'intore yamyitambwa n'abarundi akemeza ko bayifata nkiragi basigiwe na basekuru ubushikiranganje bw'u Burundi mu byo bujejwe harimo imico kama bwemeye kugira ico bushikirije mu makuru yacu hanyuma kuri ico kibazo yotamira tuzi
kuva kwa gatatu kigara mu mwaka wa 2024 ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO yemeje ko intambo y'intore yemejwe ko ari itunga ndanga karanga ntakabakabwa y'igihugu cy'u Rwanda ku isi Pascal Misagarongo uyu mugwindanga karanga w'intambo y'intore wo mu ntara ya Kirundo ihanura bibe n'igihugu cy'u Rwanda aribaze icatumye hafatwa ingingo be niyo mu gihe iyo ntambo yamyitambwa aho mu Kirundo no mu Burundi kuva na kera narindi yibaza ko ivyo vyose igurwa nuko kera Burundi n'u Rwanda byari bigize igihugu kimwe
kera igihugu cy'u Rwanda n'icyo Burundi cyari igihugu kimwe rero tumaze gutandukana igihugu kimwe kimwe cy'ikigenga umva ko intore Burundi zirahari no mu Rwanda zirahari rero bamwokurikirana mu karaba yuko mbega intore kugira abandikize mu Rwanda UNESCO ibyo boba barisunze ko by'ukuri boba bararavye imvo n'imvano y'intore aho zavuye narijya ngaha mubona mu buraruko bw'igihugu iwacu ariho hari niko mine yitiriwe intore yitwa abambarangwe murabona yuko nibyo twisangije n'inyambaro dutandukanye cyane na zijya ntore zo mu Rwanda
uko bigenda kose Pascal Misago hasanga intore z'u Burundi n'igihugu bihombye ako karanga ahagasaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo imico kama kubikurikirana
uruhombo nivyo uruhombo ruraba kuri twebwe rukongera rukaba no ku gihugu cyane cyane murazi yuko akaranga k'igihugu iyo gatakaye n'igihugu kirahahombera icyo dusaba rero nuko twebwe leta y'u Burundi niwe muvyeyi wacu afise abashikiranganje basanzwe babiraba basanzwe batujejwe nibo tuzeye ko karibo bategezwa kuja hamwe bagagifata mu minwe icyo kibazo cy'uko intore z'u Burundi natwe tuzimangana twebwe twaramaze kwishyiramo ko arakaranga twarazwe na basokuru
mu mwaka wa 2022 mu Burundi biciye ku mugwi w'igihugu ukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO bwari bwashize intambo y'intore ku rutonde rw'umuco ndangakaranga u Burundi bwosabiye kwandikwa na UNESCO nk'itungo ndangakaranga ntakabakabwa inyuma y'ingoma z'u Burundi zemewe n'ishyirahamwe UNESCO mu mwaka wa 2013
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu murashobora kuyumva kuri FM 88 n'ibice bibiri muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho cyanke 99 n'ibice 9 mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cyo Burundi munga makungu mukatwumva kuri Ndundi Kirutira kaburungu kome mu bijanye n'indero ugwaruka rumaze imisi ruri kuri rurigishwa inkino zitandukanye mu kigo c'inkino bita Olympic Africa kiri muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura ubu rutanguye igice cha kabiri cy'umwaka w'ishure hamagarirwa kugumanisha kana umwete mu bindi byigwa bagiye gukurikirana umuyobozi w'ico kigo ashikiriza ko igihe cy'uburuhuko ubucyarangiye ugaruka gwa marumenyerezwa ibyo kwinonora imitsi ariko ku kigo kitigera cibagira kubibutsa ibindi byigwa umviriza Celeste Mvutse banka arongoye ikigo Olympic Africa
twibwe ngaha mu kigo ku bana bose baza gukurikirana ibikorwa turigisha sport mugabo haruhandi ya sport ababwiye ati si sport yonyene mutegezwa gukora kandi nk'ubu twarabatumye n'amabilete kugira bayazane tubone amanota baronse ama inyuma duhejeje programme turavuga tuti okay abana babaye ba mbere bafise amanota menshi tukabarondera agashimwe no kugira tubereke ko haruhande y'ibikorwa bya sport abavyeyi bamwe bamwe bibaza kumenga nibyo nta kamaro bifise ariko tuba turiko turatuma n'ababana bagira ishaka no mu ishure hamwe no muri sport ku buryo byose bigenda bibangabangana kugira umwete mu ishure no kugira umwete mu bya sport kugira ubandanye ugira amagara meza kandi kugira ubandanye ugira ishaka no mu bikorwa wa muri kurakora bya misi yose ubu nibyo de tuba tumirira kandi bagiye gusubira ku ishure hari izindi programme zibandanya basanzwe bamwe barimo abandi bahejeje izindi no kuvuga ko tuguma turamiza ko umwanya wari wose
Celestin Mvutse banka arongoye ikigo Olympic Africa tukiri ngaho nyene muri zone Kanyosha ikimanga kibandanya caguka hitwa Gisyo hafi y'itongo bashinguramwe abapfuye hepfo yaho bita kwa Patiri muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura kirateye impungenga bacegeye abaganiriye na radio Indundi Kiritire kuri uyu wa mbere banegura ko n'umugambi wo kuhakora usa n'uwahagaze bagatinya ko ashobora kuba n'izindi ngaruka mbi kubahaba Alice Ndayizeye
Numufure kugaburi shure bita la convivialite n'inyubakwa za zone Kanyosha ugiva kuiwarawara bita kujyarumonge inkombe z'umufurege zirubakiwe n'amabuye naho hasarashashe naho hariho hamwe hamwe hatanguye kubomagurika gushika ahagera ishure ryisumbuye rya convivialite nta kibazo kihari ikibazo gitangura kuboneka ugeza hari ntatemwe mu itongo ry'abapfuye naho uribomoka ry'uwo mufurege waciye ugenda uriyagura ucitse hari ubiko bw'ibikoresho abavuga ko ari by'ikigo c'igihugu kijejwe inyubako ubuha imbere yabwo hari harunze insinga ariko ubu ntazikihari kuri ico kimanga hasigaye amabuye amwe yazanywe n'iryo shirahamwe hamwe n'ayandi yarasanzwe afashe umufurege imbere y'uko bomagurika abanyagihugu twahuriye bavuga ko bari bagize cizere uko agiye kubakwa bakibona ivyo bikoresho bizanwa
abantu babaryohewe cyane gose bavuga ati noneho mana dufashije
twaryohewe turabona icyizere ko bagomba bagikora
berekana amakenga bamaze kubona ko hari ibikoresho bimaze gusubizwa inyuma
sanze twaratangaye cyane tubonye ivyuma bisubiye inyuma
bazanye imodoka yari ya leta niyo yabipakiye
bari bazanye ivyuma ngo bazoza guhakora mu gabara bitwara ni kuvuga ko babihevye ivyo guhakora nta mugambo kirimo
abo banyagihugu batinya ko hashobora kuba izindi ngaruka mbi igihe imvura yo imaze kugwa ari nyinshi
nuko ari ngorane gusa kwegereye ngonga ari cyane umwana ashaka guca ari kure kujya tashakoroke impimba yewe yagwasha twagwa cyangwa aka funagori
dusama kenga ko umwongo ushobora kuba wo kwiyagufashikira zinongo zacu
bamwe bavuga ko atacizere cyo gufashwa bagifise abandi bagasaba ufasha kuri leta
twarabivuze ariko ntacyo twabonye cyakozwe kandi babivuze keshi imyaka myinshi
umuje twasaba twagisaba leta
abajejwe intwaro ariko bavuga ko babandanya bashikiriza ico kibazo kuba bakurira kwa ku muyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe gutunganya uburaro n'ibisagara ubuha yatumenyesheje ko afatira we n'andi mabanga ariko kwazogira icashikirije mu makuru yacu yo kuwa gatatu
Alice Ndayizeye urakeneye umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD avuga ko kubona harimwe mu miryango y'abarundi iri mu bukene byo bitumwa no kwidakora mu kiganiro aherutse guha abamenyesha makuru mu mpera z'indwi heze Reveriano ndikuriyo yavuze ko niduga ry'ibiciro harabo rituma bagira karusho agahamagarira kabarundi kugwiza umwimbo
Ukeye turabubona mugabo turabuva kuki kuko nuvuge ngo ukene buriho cha twiga buva kuki nico gituma nk'ubu twege mu nama z'umugambwe twe twavuze yuko tuzohora dutanga jambo ry'urufatiro ku nama zo mu mitumba buva kuki tukicara kuko urashaka gukena kwe tari gukivi urashaka gukena kubera udakora yego ukene uva ku bintu byinshi intara zimezi metro agenda mu ntanyishi ugazibona abantu bakora baravyina bashima ati none ntubona n'uri nibigoro ubu ko yambara costume yambara neza agurikirato ati mugabo kare ikigori cyari ku 200 ikiro rega bavuze yuko ibiciro biduze burya ni kibazo cyikwa kabiri arege ibiciro biduze abene igihugu barimye bararyohegwa mugana usuma urajegera harasigaye ro kumenya bajegere bigugwe make bajegera barimye bigugwe meshi utarima ujegere ni kibazo teza kwiga nitwigire ngo turi mu kirere turiga uranze nk'amashu amashukeri shujyari jana ubu ni igihumbi nawe cavuga ati nguzo amashu 30 njya kuri gitenge numa nurugendo nitse turabitana ko twige twese twicare twipange neza
Radio Indoni Culture ayavugwa mu nkino
mwabyumvise uno mwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubategurira imisi yose ya mbere umunsi dushimikira ku mugambi mushasha w'inkino zidakumira ico bita sport inifye mu rurimi rw'igifaransa ushiri imbere ineza y'abagendana ingorane gutosekara ku bwonko userukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Special Olympics Burundi Jean-Claude Dusabimana asigura ko kubona hatari bwakomezwe inkino nk'izo byatuma abo bafise iyo ngorane baguma bakumigwa ubu rero Burundi bushobora kwitaba amahiganwa yimirije mu migabane butari bwajemwo ino nkuru uyu munsi janye n'inkino twayiteguriwe na Norris Nduwimana
Numugambi mushasha Burundi busangiye n'ibihugu bya Tanzania, Kenya n'Uganda werekeye inkino zitandukanye zabizamaguru zabizamaboko uhagarariye iyo shirahamwe ritegura inkino zidakumira mu Burundi asigura ko wari gutanguzwa mu mwaka w'2019 ariko ko ibikorwa nyezina bijanye n'itegurwa ry'izo nkino bitangujwe muri uyu mwaka twareye turangije kubera imbo zitandukanye Jean-Claude Dusabimana yamara yiteze impinduka idasanzwe mu kubaho kw'inkino zidakumira
n'inzira nziza ubwa mbere yugutuma abagendana ubumuga butusikara mu bwonko badafata nk'ibicibwa nk'abantu badashoboye kandi n'uburyo bwo kubegereza ikibano no kubegereza n'abategetsi bo hasi bakabona yuko aba bagendana ubwo bumuga nabo hari ibyo bashoboye
none igihugu coba kigeze he mu bikorwa bijanye n'izo nkino gushika ubu Jean-Claude Dusabimana
turamaze kugira amahiganwa mu rwego rw'igihugu dutumiye ibyo twita ama sub programme no kuvuga mu ntara ugambi wa Special Olympics Burundi umaze gushinga imizi twashoboye kwigisha abantu notsi hama nabafasha kunonora bo twita ba coach tubigisha ingene ayo mategeko agenga izo nkino zidakumira
mu bihugu izo nkino zimaze gushingamwe imizi uwo mununutsi ntaje umunwa mu kwemeza ko bwabaye uburyo byo bundi bwo kuvura abafise ingorane yo gutosekara mu bwonko
nuko ubwa mbere abo bafise iyo ngorane yo kugendana ingorane yo gutosekara mu bwonko no guhungabana mu bwenge bashobora gukina neza bakinanye n'abadafise ingorane abo bita ba partenaire kandi mu nkino zitandukanye
hambavu y'amahiganwa nk'ayo Burundi bumaze kwitaba hanze y'igihugu abubu Jean-Claude Dusabimana habemerera gushika ku mugabane wa Amerika uyu mwaka canke utaha
kwizera ko hazoba amahigwe bigeze neza yuko hazova mu bashobora kuza guhiganwa mu gihugu ca Amerika ibyo bita nyine sport unifié kuko nawe ugendana ubumuka iyo bakubaye hafi urashika gukintu gishika kure gusumbya n'abandi turaza abantu bakomeye ku isi badutwara iyo bakumira nka Bill Gates turazi ko agenda na ubumuga budasanzwe bita umotist naho bobo guma ari umotist magumana ubwenge bushika hariya ariko yarakumiriwe ntabari gihangange ku isi abantu bose bagenda barabirako
yamara rero ishirahamwe abafisi yongorane yo mu bwonko bahurikiyemo linegura ko ibi bitarashigwa byo kuri mu yindi migambi y'igihugu nk'ibijanye n'inyigisho inyuma y'imyaka 50 hizi nkino zimaze kwisi ibituzo bigaruka ko mu nkuru y'inkino izokurikira
Noris Nduwimana tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 36 ariko kuri wowe wayafatiye hagati nkwibutse ko hari abarundi gushika ubu bataratahura ukuntu intambo y'intore yeguka igihugu kibanye cy'u Rwanda mu bijanye n'itunga ndangakaranga ntakabakabwa ku isi n'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO bamwe muri abo barundi bidoga n'umugwi ndangakaranga utamba intore wo mu ntara ya Kirundo aho ubushikiranganje bujerwe ibijanye n'imico kama bwemeye kuzogira ico bushikirije hanyuma hari ubusuma mu mazi iminsi bukogwa mu mirima cyane cyane y'ibiraya ku mitumba imwe y'intara ya Rutana ni muri komine nyine ya Rutana mu manuko bw'igihugu abaho bafise ubwoba ko bushobora gutandukira n'imirima y'ibindi bitegwa abajejwe intwaro gushika ubu bahamagarira abo barimye kwirarira iyo umuntu anyurujwe yari mu ndege byo bazwa ubwa mbere ishirahamwe ryagurishije itike yafashe n'igisabo cya bamwe mu bashinga amateka u Burundi ubu bafise amakenga ko leta yo bitaremeza amasezerano akingira biyunguruza n'indege ivyahave n'ivyo mwabyumvise mu bijanye n'inkino mu nkuru twari tubafitiye yo ku minsi yose ya mbere twavuze ku mugambi mushasha w'inkino zidakumira ico bita sport initie mu rurimi rw'igifaransa nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi ya kerene bizinda byamfashije amajwi arabashikira odironkeje imana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane